Imuva ni radio z'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Fidele Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli, mwaramutse namwe muteze amatwi, turayahera mu yavugwa muri Afrika. Sentare muri Tanzania yaregetse ko Freeman Mbowe, umukuru w'umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi, ibyaha by'ubugumutsi bifitaniye isano n'iterabwoba. Freeman Mbowe hamwe n'abandi bantu cumi bafatiwe mu gisagara cha Mwanza ku munsi wa gatatu muco umugambwe wiwe wita ikimenyetso cha Perezida Sami Suluhu Hassani cyo kubandanya ubutegetsi bw'Ikenye bwa John Magufuli yasubiriye. Mu itangazo ryo ku munsi wa kane, umuvugizi w'igipolisi David Misime yavuze ko Mbowe yafashwe yagirizwa umugambi w'ibikorwa by'iterabwoba harimo gufatanya mu cyaha cyo kwica abategetsi bo muri leta, aho batandatu mu bantu biwe bamaze gucirwa imanza na sentare. Abimukira bashika kuri 57 baraburiwe irengero ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye bugeze ku nkengera za Libya. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hamwe n'abimukira OIM ryabitangaje ejo ku munsi wa mbere. OIM yavuze ko ubwo bwato bwibiye bugeze ku kivuko cya Hormuz ni muri Libya ku birometero 120 mu buseruko bw'umurwa mukuru Tripoli. Icyatumye ubwo bwato buzama nticyashotse kimenyeshwa. Abarokotse bavuze ko abakenyezi 20 hamwe n'abana babiri bari mu bahasize ubuzima nk'uko OIM yabivuze. Tukiri muri Afrika, perezida wa Mozambique Philippe Nyusi arashima kubona ibihugu bya Afrika byararungitse inteko kugwanya ibikorwa by'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado iri mu buraruko bw'ico gihugu. Mu ijambo rya mbere yashikirije mu ijoro ryo ku munsi w'Imana yemera ko igihugu kiwa cyakiri inteko mvamakungu, perezida Philippe Nyusi yavuze ko abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bari mu gihugu kiwe kuva ku itariki 9 y'ukwezi kw'indwi. Botswana ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko nayo yarungitse hafi abasirikare 300 gushyigikira Mozambique muri urwo rugamba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu yandi makungu muri Leta z'Ubumwe za Amerika, amazu aharurwa mu bihumbi mu buraruko bwa Leta ya California arabangamiwe n'imiriro yateye ako karere kandi iriko iratongora mu gice cy'uburengero bw'ico gihugu. Abategetsi bavuga ko amazu arenga 10,000 ageramiwe kandi abantu baba hafi y'ikiyaga Almanor basabwe kuhava inyuma y'imiriro yibonekeje mu mpera z'indwi iheze. Abategetsi bavuga ko imiriro ikomeye ibiri imaze gutongora hafi ibirometero kwadrato 180 by'amashamba mu makomine ya Plumas hamwe na Bate ni mu buraruko bw'igisagara cya Sacramento muri Leta ya California. Abagenderezi ibihe bavuga kandi ko iyi ndwi igiye kubamwo ubundi bushuhe burenze muri Amerika nka yose. Perezida Joe Biden wa Leta z'Ubumwe za Amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko mu mezi ari imbere abasirikare ba Amerika muri Iraq bazorangiza urugamba rwa gisirikare. Yabitangaje mu kiganiro ku bamenyeshamakuru igihe yariko arabonana n'umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa al-Kadhimi ku ngoro ya perezida ya White House. Perezida Biden yavuze ko umurimo mushasha abo basirikare bazoca bahabwa kuzoba ukubandanya gutanga imyimenyerezo ya gisirikare gushyigikira no gufasha guhangana n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu igihe uzoba wivyukiranije. Ariko yavuze ko mu mpera z'uyu mwaka ata musirikare wa Amerika azobarizwa ku rugamba muri Iraq.
Aloyce Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zitewe ubwoba n'ikiza cha COVID-19 bitewe n'uko imigambi yo kucirinda yashizweho itubahirizwa.
Dusaba uburinzi uko natwe budusasibiriza tukirinda corona kuko twe gihe twayigwaye tuzohona twese. Nk'ikiza ari imana gusidukinge canke tuyigwaye tuzosanga twarahetse.
Uyo ni umurundi kazi ari mu ikambi Impunzi ya Rusenda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umushikiranganje w'ukwivuna abansi mu gihugu arahakana amakuru yemezwa na bamwe mu banyagihugu hamwe n'igisirikare cy'igihugu kibanye cy'u Rwanda ko hari imigwi inyeshamba z'abanyarwanda iri mu ishyamba rikimeza rya Kibira. Alain Tribert Mutabazi yabishikirije ejo kuwa mbere ariko yerekana iz'ubushikiranganje bwiwe bwaranguye mu mezi atatu arangiye. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu ari mu biro by'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya, Eloge Wilkanes.
Ashikize byarangwe n'ubushikanganje arongoye bwo kwivuna abansi ya Lentribert Mutabazi yavuze ko byo mu ntumbero yo kubahiriza intwari bereye abushikanganje bwose bubwirizwa gushyira ku mugaragaro ivyo bwakoze biciye mu nyamakuru kwa mezi atatu ashize. Yagarutse ku migambi mikuru mikuru ngo abushikanganje bwari bwarihaye kugera ko irimo gukomeza gucungera imbibe z'igihugu kurusha kwivuna abansi, gukomeza intwari bereye, gusimbataza ubushobozi bw'inzego zitandukanye mu byerekeye amategeko, guteza imbere ishusho ya FDNB gisirikare cy'u Burundi hamwe no kuduza imibereho y'abakozi b'ubushikanganje. Mu iganiro yahamenyesha kuri uko mugwa mukuru butunze Bujumbura Mutabaza twabushikanganje bwo kwivuna abansi yagarutse ku makuru amazi imisi yemezwa n'abanyagihugu ko mu ishamba cy'imeza rya Kibira herereye mu ntara y'Ibitoke hari imigwi y'abagwanyi bavuga ikinyarwanda imaze igihe ihibonekeza gatana mu mitwe n'ingabo z'u Burundi.
Iyo migwi yabitwaje ibigwanisho yo bivuga urimi rw'ikinyarwanda mu ntara y'Ibitoke twebwe ntayo twumvise kandi mwaza yuko ta n'imigwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi gusa icyo kwemeza kubera akarere kakarimo ishamba rinini yegereye umupaka w'igihugu kibanye cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanye cya Congo. Iyo rero habaye ingorane ku ruhande njyango rw'ababanyi hariya mu Rwanda hari gihe usanga bakunze kubivuga gutyo.
Ariko mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko hari inyeshamba zibiri za FLN ahitwa Rwamisave zahiciwe hongera hafatwa ibirwanisho mu gihe kivuga ko umugwi wari wateye wambutse uruzi ruhwa ku ruhande rw'u Burundi mu ntara y'Ibitoke unahanga gusubirayo. Mu gihe hari amakete yagiye habonana n'ijwi rya Amerika rikaharabukwa yandikiraniwe hagati y'umukuru w'ingabo za Somalia n'utwara inteko z'abasirikare b'Abarundi muri icyo gihugu ziri mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu rwego rwa misom bagizanye kuvogerana. Mutabaza asigura ko atavyo ari bwumve.
Ntacyo utuma abasirikare b'abarundi bari hariya bajyanira imigenderanire mibi n'abasirikare b'igihugu cya Somalia, ahubwo abasirikare b'Uburundi n'abandi basirikare bari mu rwego rwa misom bariko barafasha abasirikare ba Somalia mu byanjye n'imyimenyerezo itandukanye ya gisirikare kugira ngo bashobore kwicungerera igihugu cyabo mu gihe amahoro n'umutekano bizoba byaragarutse muri icyo gihugu.
Ubushikanganje bwo kwivuna abansi ni nabwo bushinzwe abahoze ku rugamba. Ariko nk'aho muri site ya Karurama mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushyira uburengero bavuga ko bibagiraniwe batavuzwa uko niko babibwiye ijwi rya Amerika.
Biragoye cyane nk'iyo umuntu agize ikibazo cy'indwara yihuta usanga bimugora kugera kwa muganga. Mu bisanzwe twasaba nk'umuganga hagufi. Iyo umuntu yagwaye akaremba turinda gutelefona Bujumbura mu gisata kitejezwe. Iyo nk'iyo umuntu adafisite kurumva bica bigora umuntu abandanya aremba, twasaba nk'umuganga hagufi kuko fiso umuga butandukanye hariho usanga yaramugaye amaguru ugasanga niyagwaye biragora no kwinjira mu modokari na sezero randagira kugasanga niyo yipakize ayirihira gusumba mahera we yirihira iyamana kibuzombora.
Nkuburona nkajewe ngendera kuri sezerura kugira nuriri modoka ntangura kurihira umutwe wiwanje ngasubira nkarihira aka kakinga ubona ngendako bitaro bya leta rono ukuntu bimeze twebwe n'ubumuga dufise ukuntu bumeze ibikoresho dukoresha ntabyo usanga bafise nta nabikeyi twebwe turagwara ayo ma infection turagira gute ugashansanga muri ayo ma laboratoire nta bikoresho bagira kuvyerekeye ubumuga bwacu ino ntacu bashobora kudufasha na gitoya. Wabaye umuhango muga ntivyigeze bija mu ngiro bari baratwemereye yuko hari umuganga yoza akabana natwe naha tutobana natwe bwe mugaba akaba hafi mu ntara hamwe tugize ikibazo tukamwitura akadutunganiriza.
Ishyirahamwe ADEMEH naryo rihurikiyemo abahoze ku rugamba ribabajwe no kubona atamategeko bafite abagenga kasimbiza bigomba umukuru waryo.
Icyo dusaba ugambereho ni uko hategeza kuboneka amategeko agenga abahoze ku rugamba. Niyo twaharaniye kuva mu 2007 tukana kubitirwa mu mabarabara tukafatwa nabi cyane
ibi byose umushikanganje bajejwe arabizi kandi ari byo bahuriza ko
z'ukuri turazi ko abahoze ku rugamba bafise cyo kibazo kijanye no kuvuzwa ariko umushikanganje na kutagira kugira ngo abo bahoze ku rugamba bashobore kuvuzwa buryo hanini bitoga bavuga yuko ari itegeko ribagenga bitarajaho nyibaza ko uko twabivuze mwumva ko itegeko ryamaze gutegurwa turizeye by'ukuri ko n'igihemezo rigashyirwa mu ngiro abahoze ku rugamba batazosubira kwitoga barakurikiranwa n'ubwo mugabo hariho n'ibindi bibazo waba afise bikeneye ko uburyo bwongerezwa kugira ngo bitabweho kurusha
twese mu bihugu bya Somalia na Central Africa abasirikare b'Abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu ngabo za ONU n'umwe bwa Afrika igisirikare cy'u Burundi cyanavugwa kuba kirungika abasoda ku butaka bwa Congo nk'uko amashyirahamwe yigenga yabitwiganiye ariko kirabihakana. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Rwanda inama nshingamateka rusangi yemeje itegeko rigenga ugwego rujejwe iperereza ku mafaranga afise inkomoko idatomoye. Inkuru mushikirizwa na mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi.
Abashize b'iki kigo bagihaye inshingano yo gukora ubutasi ku mari hagamijwe gukumira no kurwanya iheza ndonye, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi n'ibyaha bifitanye isano nabyo. Urwego kandi rwahawe inshingano zo kugenzura ibikorwa by'ihererekanya ry'imari byagaragajwe ko bikemangwa kugera ku makuru y'ikoranabuhanga n'andi makuru ari muri za serivisi z'abashinzwe gutanga amakuru cyangwa izindi nzego, hagamijwe gukora ubutasi ku mari, guhagarika no gufatira umutungo ukemangwa, gutegeka inzego zibishinzwe gutanga amakuru ajyanye n'imitungo y'abantu ku giti cyabo cyangwa se y'umuryango ufite ubuzima gatozi bikekwaho, ndetse no kugena amakosa y'ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ku bashinzwe gutanga aya makuru bagenzurwa nayo. Muri itegeko kandi hagenwa ibigo bya leta ndetse n'iby'abikorera bizajya bikurwaho ayo makuru azafasha gukora ubutasi ku mari, harimo Banki Nkuru y'u Rwanda, ibigo by'imari, isosiyete y'itumanaho itanga serivisi zo guhererekanya amafaranga, abavoka, abanoteri n'abandi bakora umwuga ushingiye ku mategeko bigenga. Hari bamwe mu badepite bagaragaje impungenge z'uburyo ibi bigo bitanga aya makuru byazakurikiranwa n'uru rwego rwashyizweho kandi bitari mu nshingano zayo. Uyu ni Depite Mutesi Anita.
Gutanga ibihano ku bashinzwe gutanga amakuru bagenzurwa na FIC mu gihe batubahirije inshingano zabo. Aha rero nahibajijeho nibaza ese mu by'ukuri ko FIC uru rwego rutinjira cyane muri ziriya nzego zishinzwe gutanga amakuru, bakurikirana bate cyangwa se bamenya bate yuko batatanze amakuru igihe cyose bataba bakurikirana umunsi ku wundi?
Perezida wa Komisiyo y'Imari, Umutekano n'Ububanyi n'Amahanga ari nayo yanonosoye umushinga w'itegeko bwana Bugingo Emmanuel, yatanze ibisobanuro kuri iki kibazo cya mugenzi we.
Ayo mabwiriza agenga abashinzwe gutanga amakuru n'imikorere yabo agaragaza n'uburyo bagomba gutanga. Iyo rero batazitanze abo barabigenzura buri munsi, niyo nshingano yabo, bareba niba abashinzwe gutanga amakuru bayatanze bayatangiye igihe, uwabanyuranije nabyo icyo gihe bashobora kumuha ibihano. Ndetse mu ngingo ya 8 mu bubasha araho twabibonye ko urwego rushinzwe gutanga amakuru cyangwa abashinzwe gutanga amakuru ari igihe bashaka kuzana amakuru hagakenerwa amakuru y'inyongera. FIC ifite ububasha bwo kubategeka kuzana andi makuru y'inyongera kugira ngo bibafashe gukora umurimo wabo w'ubutasi ku mari kugira ngo bagire amakuru yuzuye. Aha rero gutanga ibihano biri mu nshingano z'umuyobozi mukuru, kubera ko bakorana n'aba bantu barabakurikirana imikorere yabo umunsi ku munsi. Nk'uko mwanabibonye, FIC ubwayo ifite inshingano yo kugenda ivugurura n'urutonde abavamo, hari abiyongeramo, bakorana nabo umunsi ku munsi barabakurikirana ahanga wana jirangu mumari mungye nje urebye mu nshingano za IFIC.
Iri tegeko riteganya ko iki kigo kizaba kigenga mu kuzuza intego n'inshingano zacyo kandi ko kidahabwa amabwiriza n'urwego rwego rwose gusura urwego ruzabarizwa muri ministeri y'imari n'igenamigambi, ariko ministeri kazagira inshingano zo gushakira ingengo y'imari iki kigo gusa, ibindi byose iki kigo sikazajya kibyimenyera. Nyuma yuko itegeko ritowe n'inteko ishinga amategeko kuri uyu wa mbere, hasigaye ko rishyirwa mu mukono na Perezida wa Repubulika rikabona gusohoka mu igazeti ya Leta da ritarishyirwa mu bikorwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mugihe virusi ya corona ibandanya kwiyongera muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ziteye ubwoba n'ico kiza bitewe n'uko ingingo zo kucirinda zashizweho zitubahirizwa. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda.
Mugihe hirya no hino mu gihugu cya Kongo hashyizwe ingamba zo kwirinda virusi ya corona, mu karere ka Fizi na k'ingambi ya Rusenda iherereyemo hosiko bimeze, kuko usanga ingamba za Minisiteri y'Ubuzima zo kugwanya COVID-19 zitubahirizwa. Bigirimana Anne Marie ni impunzi yo mu Rusenda, ari mu kigero cy'imyaka 60, atewe impungenge n'ubugi ingamba zo kwirinda virusi ya corona zitubahirizwa.
Bavuka mu ngombwa barahuhimiriza kugambara, ntibabikurikirana ko tubwambaye twese. Nubwo tubwambara, tubwambarira ifyeri, urumbushira munsi y'agasakarwa, kitwagurambaye agafukamunwa. Ntababikontorora. Abiyo mirongo dutonze turegerana. Kuya za ntambuko bavuga ntazihari. Kwakuramukanya kwa guhoberana mu nda ni bya bindi nyerekana byo batwigisha ko byo bikingira corona. Rero ibyo mbona hamo nkandi n'ukuri bya corona tutunzwe n'Imana gusa. Imana ni ikidukingiye. Nane hogera ngo ufatwe umwechanke babikoho na twese. Iyo twasaba abatujejwe baduhimiririze cyane kandi bakurikirana abantu bivanye na bijya bitigiri basigura byo kwikingira uvuze coronavirus, babishyire mu ngiro nabyo babikoreshe.
Ndore iki mpaye generosa twamusanze muri village ya gatatu yambaye agapfukamunwa ariko kadapfutse amazuru ndetse n'iminwa kuko kari munsi y'umunwa, ashimangira yuko atewe ubwoba na virusi ya corona ishobora kubibasira isaha iyo ariyo yose bitewe n'ubwo amabwiriza yo kugwanya corona adakurikizwa.
Naye makashi murabona ari ngaha, umwana akura ku munwa agiye hanze agacaza agahereza ubundi. Izi kashi mubona zo kwa muganga zimara amasaha 3, ariko ngaha umuntu arayikoresha indwi, abantu batanu bakayikoresha bariko barakura ku munwa bahereza abandi. Tembo ni ibintu ngaha n'Imana y'umwijuri dutunze, dusaba uburinzi kuko natwe dusasibiriza tukirinda corona kuko twebwe igihe twayigwaye tuzohona twese. Gihaje n'umuntu umwe aharinjira abantu bavuye mu yindi mihingo bakiyinjirira n'udoda ira nkekiza ari Imana gusa dukinge canke tuyigwaye tuzosanga twarahetse.
Nzabona impasa vera nawe ni impunzi yo muri iyi nkambi.
Kwanza aha mu isoko yacu muri Rusenda ntaho dufise dukaraba twinjira mu isoko. Aho rero by'ukuri twosaba nk'abantu bari kubakingira corona bashireho ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko tugakaraba. Twava mu isoko tugakaraba kuko mu isoko tuba twaramukanije n'abantu. Irema mw'abantu ibihumbi, abavibuka bubararema, abavaza bubvira bararema mw'iyo soko. Rero n'ukuri turasabye baturonderere ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko.
Nubwo bimeze gutyo, insengero zo muri iyi nkambi ya Rusenda zo zivuga yuko zategetswe kugabanya umubare w'abantu bazitabira mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona.
Igitangaje ni uko menge iyi corona ni corona y'abakristo canke y'abantu basenga Imana. Koko ugiye kuraba mu kabare, abadandaza mu kabare baradandaza, abantu ugasanga baregeranye. Ugiye mu isoko abantu ni koresere, hehe hose abantu sanga mu modoka bari kumwe nta ayo maregrema ya corona ntafata mugabo bakaca baza kuyaplika mu mashengero bakavuga yuko corona iri kiragira rero kibazo sha corona twebwe ntaco tubona nico twumva gusa ku matwi mugamo karere torimwo ntayo turabona
ishiramwe rya IDC anaryo rishinzwe ubuzima mu nkambi ya Rusenda mu rwego rwo gufasha impunzi z'abarundi kwirinda virusi ya corona byashyizeho ingunguru z'amazi ari mu muti ku marembo y'inkambi ya Rusenda abinjira mu nkambi bose bakarabiraho intoki ndetse rishira naho bapimira ubushuhe ku bantu bose binjira mu nkambi irishiramwe n'andi mashiramwe akorera muri inkambi asaba buri impunzi kwambara udupfukamunwa mugezi baziri gupokera amafaranga cyangwa amasabune imibare y'ikigo gishinzwe kugwanya virusi ya corona muri Congo igaragaza ko iki cyorezo cyaduka abantu 48,453 na 453 ari bo bamaze kwandura virusi ya corona muri Congo mu gihe 2,023 ari bo bamaze kwicwa na COVID-19 mu gihugu cyose naho mu ntara ya Kivu y'Epfo abantu bamaze kwandura virusi ya corona ni 5,525 Veda Singabo ku bwa Radio y'u Amerika mu Rusendo mu ntara ya Kivu y'Epfo
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo cyabararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR yashize mu ngiro umugambi wo kwimura impunzi zahungiye mu ikambi ya Mtenderi zijyanwa mu ikambi ya Nduta. Ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu James Joven ari muri Tanzania.
Uwo mugambi wo kwimura no kugara burundu inkambi ya Mtenderi watanguye kuvugwa na Leta ya Tanzania kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2020. Mu nama zitandukanye zabereye muri iyo nkambi noneho iwushyize mu ngiro. Mu bitigiri dukura muri HCR ababaye aba mbere kwimugwa ni impunzi 317. HCR itegekanya yuko burindwi bazoza barimura barenge gato 2,200. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Sudi Makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mtenderi yabaye mu kwezi kwa gatatu yavuze yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira byorohe gucungera umutekano muke abarizwa muri ayo makambi.
Wakimbizi waliopo Mtenderi nilishawaambia kwamba mtahama
impunzi ziringa imutenderi narazibwiye ko zizokwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta kubera yuko isezerano ari umwenda cyangwa hasaje nyakubahwa buramatari igikorwa cyo kubimurira muja Induta kishigwe mu ngiro kandi gishigwe mu nguvu kuri bajya nabo bataza kwifuza kujya Induta bafashe gusubira muhira iwabo kugira ngo muzohore n'ijya ngorane yo kuguma muzembagirika ni byiza ko mukwiyandikisha ubunyene kugira ntihazeho bijya byo kuvuga ngo reka ngo jinduta ugize Induta naho ngo reka nje mu Burundi
kukutana na zoezi lile la kwangu naenda Nduta alafu baadaye Burundi.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mtenderi zakiriye mu byiyumviro bitandukanye wa mugambi wa Leta ya Tanzania wo kubimurira mu nkambi ya Nduta.
Yari maze iminsi ibiri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru. Ikibazo rero cyo kuvuga ku ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukwimurirwa mu yindi kambi ni kibazo benshi twiyumvira ko twohitamo tukaja mu iyo kambi z'abateguye kuko haba mu gihugu ntiturabona ko hageze yuko
Iryo tangazo tumaze kuryumva twabyakiriye neza kuko abakurongora iyo bakubariye ati cyangwa gutegerezwa gucaho nyine hama ku bijyanye no mu muryango iwanje naho tumaze kwishyira tukaganira kubwi wacu twe twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu
cyo kuryakira ryakiriye neza ahandi naho ntimajyakiriye nabi
ishyumvira ko cyakira ni kubera nyine none umuntu mukabavuze urashobora kwakira icyo cyambo katari kuri ku ntacyo buruhindure ko kubera uburusanzwe uri mu nyine guko mukutegejwe ni kubi intamba nyine ziriho none wimukiye utasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bo mutamenyeranye biragoye urashobora gusanga arashobora kugenda ugasanga wagiriye ibibazo aho aho kagira ingorane itandukanye upfuye nyine kubera ubu upfuye mu nkambi je muyindi uragoye kurumba ubwiye kwanze ubuzima bushyashye.
Leta ya Tanzania itegekanya yuko niya heza kugara burundu inkambi ya Mutenderi izoca ibandaniriza uwo mugambi mu nkambi ya Nyarugusu, aho abarundi bahungiye muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya Nduta kugira asigare inkambi zibiri arizo Nduta y'abarundi na Nyarugusu izo sigaramwo abakongomani gusa. Mu bitigire vya nyuma byatanzwe na se umpera z'ukwezi kwa gatandatu abarundi basigaye mu nkambi ya Mutenderi ni 23,513. Mu nkambi ya Nduta sigayemwo impunzi z'abarundi zigera ku 57,567 hamwe na Nyarugusu 51,820. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Njuti banywanyi, aha niho amakuru y'akakanya agarukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
It's the MP Records, Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yele.
Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya kose byinshi Agasaro kaburaga kabonekeye benshi
Aha, kabonekeye benshi Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana, iwanyu mu ntara, ejo heza nayo yakoze byinshi, dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana, iwanyu mu ntara, furaha manu moja na upendo
Dr. Mash Production.
Radio, ich bin ja Amerika.